ya indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye kuri radio indundi culture naye akabashimikiye kuri izingingo nkuru umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wahimbaje kuri uyu wa gatandatu imyaka 20 umaze ku butegetsi uwo mugambwe ukaba uvuga kushimishwa n'ibyo umaze kugera ko muri icyo kiringo umaze ku butegetsi kuri ibyo umugambwe Sawanya Frode wo ubona ko uwo mugambwe uri ku butegetsi utitwaye neza aho utanga akaroro ku bijyanye n'inyigisho bitera bitituka hamwe n'ibindi byankenerwa biguma bikena mu gihugu n'abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura mu bice bimwe basigura ko gushika ubu hakivuga ubukene mu miryango naho uburimyi busa n'ubwijukiwe muri kino gihe bavuga ko hashobora no kugaruka indwara zivuye kugufungura nabi kubera ibiciro bibandanya biduga bigatuma abana bafungura rimwe ku munsi ibyo byose muja kubyumva muri aya makuru ariwe na Matiya na Yesu mu winga bw'ibyuma ijwi ni odironkeje imana mu kanya mu yaramvuga
Radio Indundi Culture
Nongere ndabaramutse umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wahimbaje kuri uyu wa gatandatu imyaka 20 umaze ku butegetsi uwo mugambwe ukaba uvuga kushimishwa n'ibyo umaze kugera ko muri ico kiringo umaze ku butegetsi kuri ibyo umugambwe Sawanya Frode ubona ko uwo mugambwe uri ku butegetsi utitwaye neza umuvugizi wawo Sylvestre Bikorindagara atanga akaroro k'ibijanye n'inyigisho bitera bitituka hamwe n'ibindi byankenerwa biguma bibura mu gihugu tumukurikire
akamona rero kaje ubu mu 2025 kumva yuko baca bigamba ngo abarundi bose ubutuvyumva kumwe mbe bahenda ndetubaye abana abarundi babaye abana mbe twokumva kumwe ko kuburi ugwagwa unywa go muri Brasili twovyumva kumwe ko tubura igitoro tukirwa tugenda n'amaguru twovyumva kumwe ko tubura isukari ko tubura imiti twari twifuza muganga yakwandikiye twovyumva kumwe ko tubura idolari kandi kera twarayaronka n'igihe twari mu ntambara aho nta numwe yovyemera
Sylvestre Bikorindagara avugira umugambwe Sawanya Frode abanyagihugu mu ntara ya Bujumbura mu bice bimwe basigura ko gushika ubu hakivuga ubukene mu miryango naho uburimyi busa n'ubwijukiwe muri kino gihe abaganiriye na radio indundi kiriture bavuga ko hashobora no kugaruka indwara zivuye kugufungura nabi kuko ibiciro bibandanya biduga bigatuma abana bafungura rimwe ku munsi bagasaba ko leta yogabanya ibiciro ku bifungurwa hamwe no kuzana umugambi wo kugwiza umwimbo kurikira baganiriye na radio indundi kiriture
burimye buritwabeho cyane benshi baritayeho umugambi wo gukura amaboko mu nkotsi abo barima bagafungura neza kera atangorane n'imwe baritaye hakamu k'umukuru w'igihugu benshi hamvye amarigano bakicita
ndakubwira ngo ndangana gutya kuva tutamwe kubona indya zihari zaguri ari nyinshi cyane kuri Petero nkuru nziza ibiryo byari byinshi cyane ibintu byifungwa tubiharuye byarahejeje guta agaciro turabye ukuntu umuntu ahangayitse kubyerekeye ibisumwa by'ibintu tujya turi mu muhangayiko ukomakomeye
habari mu mugabikanka n'abandi barima bikagirane dusanga rya babirimye bigakunda bacho babizimba naho abandi barabivutse
ubu mwana arashobora kurarira ko kagari no turengarewe yaturariye mu ijoro akazosubira utundi mu ijoro nyine urumva rero ubwo se bwo buzima umwana aba yifuza ko yokuriramo
wapi ariho nakuwo ibintu byo ngaha byajimbye kuri gufungura n'ingorane ndende
uravye bisumwa byubu amafaranga bigeze ko bona imana tutoronka izo tukarukira tukaronka ibisumwa by'amahera makeya twebwe mu gihugu cy'umurundi bese izaba mwana bamwe bazokora kwashi kuko bitovana na zanjambi bataronka ngo banazije animbi base banazironka tibagwara kwashi uko abantu barima ibintu bikaza kubiki no kumabuye ubusiko bakibirima ngo babironke
kuri maturarima mugabo je mbona tuguma gufungura bitugora kandi barima mugabo abantu benshi inzira barembeje aho tulima mugabo gufungura ntibiracyari kure
aha kwarima ibigori imyumbati n'umuceri hagiye amayetaje n'umwe yarima cari cyane none bigenda gute
leta yoraba ibiciro nk'abo batabirose bakagabanirizwa intuza nk'ibice n'amabyari nk'ibice ijana gakoroka nk'ibice nka 80 kaba nka veni bakorohe
ni baraba ukuntu bari buhinyanyura icyo gitoro cyuko umuntu yokwiyunguruza kiboneke
habura politiki kugira ngo abantu barime neza kijambere nk'uko bikwiye kandi ko kurima mbatrima nabi bigatuma ntamwe ubutironka dushora imitare mu gandi kongo
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritira makuru ya charabandanya kubintara zitandu kanye zegera yurubiwe kwa Tanzania. Muna tukumva kuri FM minongi chenda ni chenda ni bichi chenda. Bangu mwarundi baja gucha mahera mugihugu cha Tanzania. Bangu mwuri komine ruyigi nara ya buho umuza. Basa wakuivyo bihugu vyo gira niramase zirano yogu hana hana bakozi. Kubugia tamurundi yosubira goho tegwa avuye guca mafaranga aho muri Tanzania. Abarundi basigura ko kuja kurondera ubuzi muri ico gihugu bibafasha cyane mu kwiteza imbere aho mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Buhumuza. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutima.
Aba banyagihugu bisumamwo mu kuja guca amashiringi mu gihugu cha Tanzania basigura ko kubera ubuzima bukomeje kugorana mu Burundi muri ico gihugu ariho basigaye bitura bityo bakarangura umugambi w'amafaranga uboneka nko kubaka inzu nkuko uyu munyagihugu avyemeza.
Cewe yagiye gukorera udufaranga muri Tanzania ndadukorera kandi naturose hamwe ndadushikana ndubaka mu inzu tundi ndategura mu gahene kandi twarafashije gose cyo gushikana aho ho nibakira ubwo wanje guca Tanzania musanze cyo cyarafashije gose mu cyane no gukorera amahera.
Si wowe nyene n'undi munyagihugu mugenzi we aremeza ko ico gihugu camugiriye akamaro kuko atarajeyo atigeze yiyumvira ibijyanye n'iterambere riboneka.
Je no kuvuga mu bihe nagiye Tanzania cewe muri make narahakiri ubwenge narabonye ibintu byinshi ntari bwo mbone.
Ariko rero bo mpibanegura ihohoterwa rigirirwa bamwe mu baje guca amafaranga muri ico gihugu aho bishika hakaba basahugwa urukoma amazi ndetse hakaba n'abandi bakubitwa canke bagapfungwa.
Ariko hari n'abagenda hama bakahura n'abagizi bana bakabambura ntibashobora gushikana udufaranga.
Hamwe na hamusanga nkuko iyo kure udufaranga hari gihe ushobora no kuba mbere rimwe na rimwe ufise n'ico kibali kiguha uburenganzira bwo kugenda bigashika ugasanga uravuyeyo urazanye uduhera baratukwambuye mugana ugasanga ubiretse uko.
Aha basaba ibihugu bya Tanzania n'u Burundi gufata ingingo zotuma bihanahana abakozi atankomanzi bikungura ko Tanzania ronka abakozi nayo Burundi bukungukira mu kwinjiza amashiringi asanzwe muri kino gihari hejuru geranije n'amafaranga y'u Burundi aho ijana ry'amashiringi ringana n'amajana 310 y'u Burundi. Uyu abonaka abakozi boje barakugwa mu Burundi bakazubizwa atawuhohoterewe mu nzira.
Bo kwicara bakavugana hagati y'Burundi na Tanzania cyane n'umutekano nyine.
Aba bosi ba Tanzania bakajinama nabo bagomba bakoreshe bakaza kubatora mu Burundi hamwe cyose bagenda byuzu yatangora. Hama no mu gutaba ikaba ngombwa yuko mu bosi agusubiza hehe mu gihugu iwanyu.
Mumenya ko ugaruka gwinshi rutize amashuri canke ngo rugirwe bakwe cyo gukora ubuzi bwa leta canke ubwo amashira hamwe ruhurumbira ico gihugu cyo rukesha imigambi isaba imitahe minini minini muri komine Ruyigi Ntara ya Buhumuza. Pantaro Ntakarutimana, Radio Indundi Kirutuye.
Pantaro Ntakarutimana urakenuye tukiraho nyene ku rubibe rwa Tanzania ubonaho mu bumanuko bw'igihugu bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Semeke muri komine Makamba baridogikena ry'amavuriro amabarabara hamwe n'amazi meza birangwa kuri uwo mutumba kubera ibura ry'amazi. Hari abavuga ko hari bamwe mu banyagihugu bakigwaye inda bagasaba bagiye kurongora uwo mutumba kwihutira gutorera umuti ibyo bibazo. Aho mu ntara ya Burunga inkuru tubibaze mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Abo banyagihugu bo ku mutumba Sameke muri komine yagutse ya Makamba bavuga ko bugarijwe n'ikena ry'inyubako rusangi cyane cyane amavuriro amazi hamwe n'amabarabara. Aba bakenyezi bemeza ko ivuriro bafise riri kure cyane ibituma ababyeyi bafashwe n'imbanyi bigorana kubashikana kwa muganga.
Turonderera ibitaro bitwegereye kuko ibitaro iyo biri kure araho nk'umubyeyi abafashwe n'imbanyi kacyosanga mu gushikayo zibaye ingorane.
Kubera ubukene bw'ibitaro bya leta hamwe n'imiti abakenyezi bo kuri uwo mutumba bemeza ko basha bivuza mu bitaro by'abigenga ari navyo bigwiriye muri aho karere bigatuma bakoresha uburyo bwinshi cyane.
Hagwiriye amaprive nayo uraze ko atabintu nayo twava ngaha nkomba n'ibitaro bya leta biri mu Kivuruga n'umunyentakara twahe dukwiye nkaha nyene urabona ko habereye kuba ibitaro imiti hariho ugenda ugasanga kubera abantu bagwara ari benshi hariho dusanga atayiriho.
Ikindi kibangamiye abanyagihugu bo kuri uwo mutumba ngo ni amabarabara yononekaye bigatuma iyo imvura iguye bataronka uko biyunguruza baba abajana abantu kwa muganga canke abikorera utwabo.
Kindi bo tuzane abo turonderera amabarabara kuko nk'amabarabara meshi yarabaye nabi imvura iguye ukaronderaho cyo kahabura.
Abo bakenyezi twaganiriye baratewe kandi umutima uhagaze n'ikena ry'amazi meza ivyo ngo bituma kibonekeza ingwara zituruka ku isuku rike ambere ngo acibonekeza n'abana bagwaye inda
nka tuvoma hari umuringo tumwe rero gasanga abantu ari beshi abwiye nko mu gitondo wirigwayo ukavayo ubugorobye ubwiye nko ku mugoroba ukacupayo mu ijoro kubera ari hamwe badukwiye amabomba atwegereye na keshi kubera impuzu ziba zitameshe aho usanga bagwaye nk'inda ugasanga nyene bafise amagara mabi kukubura amazi meza
twamyeshe ko ivyo vyashikirijwe inyuma y'itorwa ry'abagiye kurongora imitumba n'amakaratiye bashasha bakabasaba kuzitaho ivyo bibazo vyugarije umutumba avuka ko burunga Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko ivyo bibazo vyose bigiye gutorerwa inyishu koko ubushikira nganje bwose buzaba bufise bisata mu ntara n'amafaranga agenewe gukora ibikorwa by'iterambere nk'uburimye cyangwa by'amagara y'abantu yabivugiye muri iyo ntara ya Burunga aho yarikashikiriza kuri uyu wa gatanu abanyagihugu Buramatari wa Burunga na Mustaneri wa Komine Makamba kumugwa mukuru waho nyene ni Burunga tumukurikire
ubumushikiranganje wese ubushikiranganje bwose butegerezwa kuba bufise igisata cyabwo mu ntara kandi ico gisata bakerekana neza amahera azokoreshwa mu mwaka muri iyo ntara ubushikiranganje bujejwe gutunganya imigambi y'igihugu hanyuma bisata biri mu ntara nivyo bijejwe gushira mu ngiro iyo migambi ti mu gisata cy'uburimyi hazokora amahera angana uku mu gisata kijejwe amagara y'abantu hazokora amahera angana uku muri iyi ntara yacu abashinga amateka mu cyamwumva rero namwe icyo mujejwe abashinga amateka bakenguza amateka mujejwe kuraba yuko ibikorwa by'igihugu biriko birakorwa mu ntara yanyu mwatowemo mutabikurikiranye bizotuma intara yanyu idatera imbere hanyuma ikiringo giheza bene gihugu ntibazobongera mbonye ngayo makamba mwese muramesuye ni byiza mugeze ku ntambwe ishimishije nawe tutarashe ayo makamba niyo ntara ya mbere natangwe kubona itarimo ba migoruwazi iyo ndiko nagenda burya ndaraba burya kugira umenye ko iterambere ryatanguye kugira za kuraba ingene umuntu asa ku mubiri usanze ari abantu batambaye ibirato ucumenya yuko ari ahantu hakiri ubujuju
uhera umukuru w'igihugu cy'u Burundi perezida Evariste Ndayishimiye ari nahano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi twari twabateguriye mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironke Jimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihugu n'ibiganiro bya radio Indundi Kiretu